Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nshuti mwese muduteze amatwi, turaramukije, mwiriwe neza. Hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi
na Fidel Niyongabo. Nanje ndabaramukije, ikaze mwese mu biganiro byacu.
Collective action and harmonized policies will help us to manage the consequences of economic growth as we work to stimulate the manufacturing sector.
Paul Kagame mu ijambo yashikirije igihe cy'inama nkuru y'ishyirahamwe ry'ibihugu bigize umuryango wa Afurika mu buseruko, avuga ko ingingo ibyo bihugu bifatira hamwe n'imigambi bihuriye ko bizofasha mu gukoresha neza ubutunzi bwiyongereye, mu gihe kandi ibyo bihugu bizoba biriko birateza imbere amahinguriro.
Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump amaze gusinya iteka rishya ribuza kwinjira mu gihugu abagenzi baturuka mu bihugu bitandatu igihe cy'amezi atatu n'impunzi zose igihe cy'amezi ane.
Abagwanyi bo mu gihugu cya Syria bashigikiwe na Amerika bafashe ibarabara ryonyine rikomeye rihuza igisagara cya Raqqa n'intara ya Deir ez-Zor muri Syria. Inteko za AMISOM zahimbaje imyaka cumi zimaze muri Somalia.
Abategetsi ba Afghanistan bavuga ko ibikorwa bya gisirikare bimaze ukwezi bifashijwe n'indege za Amerika byahitanye abarwanyi ba Kiyisilamu 250 mu ntara zo mu burasirazuba hahana imbibi na Pakistani. Izo ni zimwe mu nkuru tubagezaho ku buryo burambuye mu kanya. Mbere yo kubagezaho aya makuru ku buryo burambuye, duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi.
Urakoze Eugenie. Abagwanyi mu gihugu cya Syria bashigikiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bafashe ibarabara ryonyine rikomeye rihuza igisagara cya Raqqa n'intara ya Deir ez-Zor, ibice bimwe bimwe byaryo bikiri mu minwe ya Leta ya Kiyisilamu. Ishyirahamwe riharanira agateka ka muntu muri Syria rifite icyicaro i Londres mu Bwongereza, Syrian Observatory for Human Rights, ritangaza ko inteko zishigikiwe na Amerika muri Syria zafashe iryo barabara no munsi wa mbere. Izo nteko zagize igitero cyo gusubira kwigarurira igisagara cya Raqqa ku munsi w'Imana inyuma y'uko ziruhutse mu kiringo cindwi. Mu itangazo, inteko zo muri Syria zishigikiwe na Amerika zimenyesha ko zaronse akaryo ko kwitegura neza. Izo nteko zafashe ibice bitandatu mu ntara Deir ez-Zor ku munsi w'Imana inyuma yo gutana mu mitwe gukomeye n'abagwanyi ba Leta ya Kiyisilamu.
Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump amaze gusinya iteka rishya ribuza kwinjira mu gihugu bamwe mu bantu baturuka mu mahanga. Abagenzi baturuka mu bihugu bitandatu babujijwe mu gihe cy'amezi atandatu, naho impunzi zose zibujijwe kwinjira mu gihe cy'amezi ane. Ni nyuma yaho abacamanza b'ubujurire b'igihugu bazitiye iryo teka mu kwezi gushize kugira ngo ridashyirwa mu bikorwa. Iryo teka rishya ritandukanye n'iryo ryo ku itariki ya 27 kwezi kwa mbere. Bimwe mu byahindutsemo, Iraq yakuwe mu bihugu byari ku rutonde. Iryo teka rishya rireba abaturage b'ibihugu bikurikira: Irani, Libya, Somalia, Sudani, Siriya na Yemen. Iteka rishya kandi rikubiyemo igihe cy'agahenge kandi rizatangira gushyirwa mu bikorwa ku itariki ya 16 y'ukwezi kwa gatatu. Ntirireba abantu bafite uburenganzira bwo gutura muri Amerika, uburenganzira bahabwa n'amategeko. Nibirireba kandi abafite ikarita izwi ku izina nka Green Card, kimwe n'abafite visa mbere y'itariki ya 27 kwezi kwa mbere uyu mwaka wa 2017. Iri teka rishya rya Perezida Trump rikuraho burundu ingingo yabuzaga impunzi z'Abanyasiriya kwinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hakunakuwemo kandi ingingo yumvikanye nk'ivuga abagize ubuke bw'abaturage hashingiwe ku idini yahaga amahirwe menshi impunzi z'abakristo.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Abafasha ba Perezida wa Amerika bashigikiye ivyo yatangaje ko Perezida Barack Obama yategetse kumviriza Perezida Donald Trump ku matelefone yiwe ku cicaro c'inyubakwa yiwe Trump Tower mu gisagara ca New York. Muvugizi w'ibiro vya Perezida Trump, Sarah Huckabee Sanders, yatangaje ko Perezida Trump adashaka kwemera ivyatangajwe n'umuyobozi w'ibiro vya Amerika bijejwe gukurikirana inkozi z'ikibi FBI James Comey, vyuko Obama atategetse kumviriza Trump mu buryo buciye kubiri n'amategeko. James Clapper yari ajejwe iperereza mu gihugu nawe nyene yari yamirije ivyatangajwe na Perezida Trump. Nta vyemezo Perezida Trump yatanze vyo vyagirizo vyiwe ivyagirizo vya president Trump vyari yamirijwe n'abademokrate na bamwe mu wa republika kubwo amategeko ya Amerika mu president ashobora gutegeka ko telefone y'umuntu kanaka yumvirizwa bisaba kwingingo nkiyo yemezwa n'umucamanza wa leta
Abategetsi ba Afghanistan bavuga ko ibikorwa bya gisirikare bimaze ukwezi bifashijwe n'indege za Amerika byahitanye abarwanyi ba Kiislamu ba leta ya Kiislamu 250 mu ntara zo mu burasirazuba yahana imbibi na Pakistani umuvugizi w'ingabo mu karere yabwiye ijwi rya Amerika ku bitero byo kurwanya leta ya Kiislamu byibanze mu ntara za Kot na Dehbala ahahungiye abantu benshi ahahitanywe abantu benshi n'ibyo bitero Imidugudu myinshi mu karere yakuwemo abarwanyi ba leta ya Kiislamu nk'uko bivugwa n'umuvugizi w'ingabo ibikorwa byo kurwanya iterabwoba byabohoje abantu 26 bari bagizwe ingwate abarwanyi 15 batabwa muri yombi nk'uko itangazo ry'ingabo mu ntara ya Nangarhar ribivuga ingabo za Amerika zivuga ko abambari b'umutwa leta ya Kiislamu bagikorera cyane mu ntara zo mu majyepfo izo ngabo zanahamije ibyo Afghanistan yagezeho mu bihe bya vuba mu rugamba ihanganyemo n'uwo mutwa leta ya Kiislamu
tuze muri Afrika aho ku itariki zitandatu z'ukwezi kwa gatatu inteko zijeje gutungira umutekano z'umuryango w'ibihugu bya Afrika mu mfunyapfunyo AMISOM zarungitswe ku mugwa mukuru wa Somalia Mogadisho gufasha gukingira leta y'ico gihugu no guhangana n'abagwanyi b'umugwi w'intagondwa z'abayislamu al-Shabab Imyaka 10 inyuma ya inteko z'umuryango w'ibihugu bya Afrika ziraca kingiye leta ziracagenzura amabarabara makuru makuru ahuza umugwa mukuru Mogadisho n'intara zigize Somalia umushikiranganje rero uri kuyivuna amasi wa Somalia Abdul Kadir Sheikh Ali Dini avuga ko atari ibintu bishimishije kubona ibibazo bya Somalia byatumye inteko zo mu mahanga zizanwa mu gihugu avuga ko badashimishwa no kwizo nteko zimaze imyaka 10 muri Somalia General Dini amenyesha kwari ibintu bibabaje kurushiriza kubona kwinyuma y'imyaka 10 zo nteko ziri muri Somalia cyo gihugu kitarashiraho intego zishobora kubahiriza umutekano mu gihugu atangaza ko mu kiringo cy'imyaka 5 inyuma yuko intego za AMISOM zishitse mu gihugu bari kuba bashizeho igisirikare cyiteguriye kubahiriza umutekano mu gihugu ngo yamara ivyo ntivyabaye
Tuve muri Somalia tujye muri Nigeria umutegetsi mukuru mu gisirikare cya Nigeria yavuze ko bombe yatewe n'ingabo za Nigeria zitabigambiriye ku nkambi yabateshejwe ibyabo imbere mu majyaruguru hashyira urasirazuba bw'igihugu mu kwezi kwa mbere yatewe biturutse ku mpamvu z'ibikorwa bitahujwe neza General Major Leo Irabor ejo ku cyumweru yabwiye intumwa z'akanama k'umutekano zari mu ruzinduko ko bombe yatewe ku itariki ya 17 kwezi kwa mbere mu mujyi wa Rane byari icyo yise ikosa rikomeye cyane ryaturutse ku makuru atariyo iyo bombe yahitanye abasivili 236 iyo bombe yatewe igihe imfashanyo yarimo gutangwa abagore benshi hamwe n'abana n'abakozi batanga imfashanyo 9 bahitanywe n'icyo gitero abakozi rero nabari mu muryango utabana imbabare Croix Rouge ya Nigeria hamwe n'abo muryango mpuzamahanga wita ku mbabare CICR General Irabor yakomeje avuga ko nubwo atarimo kugerageza gusobanura ikosa rya gisirikare iminsi ibiri nyuma yaho umutwa Boko Haram wagabye igitero kuri uwo mujyi wa Ran ni umujyi wo muri leta ya Borno aho inyeshyamba za Boko Haram zagize indiri yazo Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mutwumvira kuri FM 48 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu Kigali mu Rwanda naho mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2
mushobora kandi n'ukudushikira mu kwesheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri site yacu ariyo www.radioyacu.com
komereze ibiganiro bya radio hijwi rya Amerika mu karere k'ibiyaga bigari ikigali mu Rwanda hatangiye inama y'abadepite bagize umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba mu badepite 9 bahagarariye u Burundi 5 bose ntibigeze bahagaragara mu cyumba cy'inama Perezida w'Inteko y'umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba yavuze ko amategeko azakurikizwa ku badepite basiba inama umunyamakuru w'ijwi rya Amerika asumutakaboyi uri ikigali mu Rwanda adufitiye inkuru irambuye
Iyi nama yaranzwe n'ibura rya bamwe mu badepite bakomoka mu gihugu cy'u Burundi mu gihe cyo kugaragaza abari mu nama abadepite bane bo mu gihugu cy'u Burundi nibo bahagurutse gusa mu kiganiro n'abanyamakuru perezida w'inteko y'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba Bwana Daniel Fred Kidega ukomoka mu gihugu cy'u Bugande yemeye ko abadepite batanu bahagarariye u Burundi bamugejejeho ikibazo kirebana n'umutekano wabo mu Rwanda. Bwana Kidega yavuze ko bwari ubwa mbere abagize inteko ishinga amategeko bamugejejeho ikibazo nk'iki cy'umutekano. Kidega yavuze ko impungenge zabo yazishyikirije Leta y'u Rwanda kugira ngo ikore ibishoboka byose ngo abadepite bose bumve ko bafite umutekano uhagije. Perezida w'Inteko ya Afurika y'Iburasirazuba yavuze ko kuba hari abadepite bane bonyine bahagarariye u Burundi ati mwagombye no kubanza kumenya ko n'ibindi bihugu bidahagarariwe ijana ku ijana. Gusa uyu muyobozi yavuze ko ku badepite batanu bo mu Burundi batitabiriye iyi nama ko agomba kumenya aho bari, ko amategeko yabo agaragaza neza ibyemezo bifatirwa umudepite utitabiriye inama.
The five members who you have counted from Burundi who are not present, I will indeed look out for them to find out after here to find out where they are and if they are coming and if not why. Just like any other member. And our rules of procedure is very clear on how we deal with absenteeism and we shall stick to the rule to the letter.
Uyu muyobozi yagize ati kuba depite batanu b'i Burundi badahari ngomba kumenya aho bari nkamenya niba basibye kandi rero amategeko asobanura neza uko twitwara kuba depite basibye kandi ayo mategeko tuzayubahiriza uko yakabaye. Bamwe mu badepite basanga kudashyira hamwe ko abadepite baturuka mu gihugu kimwe bishobora gutera igitotsi. Madamu Dutangira Mirimo ahagarariye u Rwanda muri iyi nteko.
Rimwe na rimwe hari abantu bahaguruka bagatuka u Rwanda kwibaza icyo babishakira aho rero ni nacyo yenda navuga ko ari igitotsi mu bijyanye no kugendera hamwe kw'ibi bihugu byacu. Ntekereza ko nk'ibi byo byaba abadepite bavuze ngo bashobora kutagira amahoro n'umutekano baje i Kigali ntabwo babivuze ku buryo twese tubimenya. Twebwe iyo tureba tugasanga abarundi bitabiriye inama haramutse hari utayitabiriye koko byaba ari ku bwende bwe kuko nta kibazo cy'umutekano kiri mu Rwanda.
Mu ijambo yavuze afunguriye inama ku mugaragaro Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yatangaje ko gutatanya amaboko muri uyu muryango bitagira uwo byungura. Agaruka ku itegeko ryo guca amasashi yangiza ibidukikije.
A clean and healthy environment is a priority for all our countries. Prohibiting plastic bags is a policy that has worked well for us in Rwanda. Collective action and harmonized policies will help us to manage the consequences of economic growth as we work to stimulate the manufacturing sector.
Perezida Kagame yagize ati ibidukikije bidahumanye nicyo ibihugu byacu byose bigamije. Guca amasashe ni politiki yagenze neza mu Rwanda. Ibikorwa duhuriyeho twese na politiki dushyize hamwe bizadufasha gucunga neza ingaruka y'izamuka ry'ubukungu mu gihe tugerageza guteza imbere urwego rw'inganda. Perezida Kagame kandi yanagarutse ku rurimi rw'Igiswahili ruherutse kwemezwa nk'ururimi ruzajya rukoreshwa mu ndimi zemewe mu Rwanda. Perezida Kagame yagize ati nishimiye kubamenyesha ko u Rwanda rwemeye Igiswahili nka rumwe mu ndimi zemewe mu butegetsi nk'uko ari umwe mu myanzuro y'ingenzi y'inteko ishinga amategeko y'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba. Perezida avuga ko gukoresha ururimi rw'Igiswahili bizatuma Abanyarwanda bakorana bya hafi n'abavandimwe babo muri Afurika y'Iburasirazuba. Yavuze ko Abanyarwanda bazungukira byinshi mu Giswahili kivugwa n'abarenga miliyoni 140 by'umwihariko bakazabasha gukorana na bagenzi babo bo mu bihugu bigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba cyane cyane bikoresha ururimi rw'Igiswahili. Abadepite bagize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba bazamara iminsi 14 mu Rwanda baziga ku mishinga itatu y'amategeko harimo kurengera ibidukikije hacibwa amasashe muri ibi bihugu bigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Kuri uyu wa mbere yarusha abacamanza babiri bashasha ba sentare ya Afurika yubahiriza agateka kazina muntu barahiye kugira batangure amabanga yabo bose n'abagore. Naho biri uko sentare ivuga ko igifise ikibazo cy'ibihugu bya Afurika bidashaka kurekurira abanyagihugu bavyo ngo bayiture. Umenyesha makuru wacu Pierre Claver Niyonkuru ari yarusha ku cicaro c'iyo sentare.
Ai do swear that
Uno mfaso ni Tujirane Rose Chizumira ava mu gihugu cha Malawi ariko ararahira ko azokora akazi kiwe neza atahengamiye atankunzi kandi ko atazokwigira mene ibanga ry'akazi na rimwe na hazoba yarangije ikirengo ciwe.
My term of office has expired.
Na mugenzi we Madame Shafika Ben Sauda aturuka mu gihugu cha Algeria indahiro ni nkiyo wewe yarahiye mu carabu.
أقسم أن أقوم بأداء مهامي وممارسة سلطاتي كعضو في المحكمة
بشرف. أبو فاسون بابيلي باسوبيلي أبان دبتشا مانزا بابيلي بابا غابو بابا مونيف جبيهو غنيني إكيرين غوشا بوشارانجي ممهرا زمغا كوهيدزي ومونيا أرجيريا بن ساودا يابجيجو جي أمريكا كوزو شيرين بلي أغاتيكا كابانا نباغوري
ديجا أن ألجيري أن في بوكو بور لي دروات دي فام
أتتوالي دو سانزوي توري مورو غورو غامبا كوغو كينغي أغاتيكا كابانا نباغوري هاري نماتيكي كوميشن بلي twaheruka gushira mu ngiro uburenje kubandaniriza icyo gikorwa mu karere ka Afrika yose nje kubabera abavugizi kuko agateka kabo ntikubahirijwe bikwiye imijyango iruguru uyu mwanya wose kuri bo Sentare ya Afrika ejejeho gateka kazi na muntu igizwe n'abacamanza 11 guhera ubu batanu muri bo n'abagore iruhande yo gushima ko ibitsina byubahirijwe Sylvain Auré umunya Cote d'Ivoire atwariyo Sentare avuga ko ibihugu bya Afrika bigikwega ibirenge mu kwemerera abanyagihugu bavyo kwitura iyo Sentare.
Nous atteignons notre objectif de parité à cette cour.
Turashitse ku cifuzo cacu kwisentare yo kubahiriza neza ibitsina. Ni intambwe ikomeye kuko barazanye n'ubumenyi bwabo bwinshi. Gusa turacyafite ikibazo cuko gushika ubu ibihugu 30 byonyene ari byo bimaze kwemera amasezerano y'isentare. Muri ivyo umunani n'ivyo birekurira abanyagihugu bavyo bakatwitura. Dutera kamo n'ibindi bihugu kwikubita gashi bagashira mu ngiro ivyo bonyene biyemereye mu gutanguza iyi sentare kuko ni nabo bayishizeho intego nuko Afrika yose yo kubahiriza uburenganzira bwa muntu
total au niveau de l'Afrique.
Ihuriro ry'amashirahamwe yigenga akorana n'iyo sentare ribona ko iyo ngendo y'ibihugu vya Afrika ari yibandanya guhonyanga agateka kazi na muntu. Dieudonné Wedi Jamba n'umunyamabanga mukuru w'iryo huriro.
Le plus tôt serait le mieux parce que nous savons que dans le continent il y a beaucoup.
Ivyo bihugu bitarebeze amasezerano nibibikore vuba kuko agateka kazi na muntu kabandanya guhonyangwa muri Afrika. Ababikorerwa nabo ntibatunganirizwa mu bihugu iwabo canke naho bagatunganirizwa nabi ntibishimire ingene imanza zaciwe. Aho niho rero iyo sentare yabwirizwa kunyarukira ariko ivyo bihugu bitarasinya amasezerano murumva ko inzira zose ziba zugaye.
Si la cour n'a pas compétence dans ce pays là, vous voyez que l'accès à la justice est fermé pour ces victimes là.
Ibihugu bimaze kwemerera abanyagihugu bavyo kwitura iyo sentare ni Benin, Burkina Faso, Ghana, Mali, Malawi, Cote d'Ivoire, Uganda na Tanzania. Naho biruko Uganda rwatangaje mu mwaka uheze ko gwisubiye ko mu gusinyura amasezerano yemerera abanyagihugu kuyitura. Uwutwa iyo sentare avuga ko iyo ngingo ataca ihindura ku manza zamaze gushingishwa. Mu kwinubi iyo sentare u Rwanda rwashikirije ko rwasanze iyo sentare idaha agaciro ivyaha vy'ihonyabwoko ryakorewe Abatutsi muri 1994 umwaka umwe utegekanijwe n'amategeko kugira ngo icifuzo c'u Rwanda kije mu ngiro uzohera muri uku kwezi kwa gatatu. Bihuriranye no ku rubanza rw'umunyarwanda Madame Victoire Ingabire ruzoburanishwa hagati muri uku kwezi nyene. Yitwariye igihugu ciwe mu mwaka w'ibihumbi 2014 imbere y'uko kivuga ko cikuye muri iyo sentare. Yitwa yavuga ko u Rwanda rwahonyanze amasezerano akingira agateka kazi na muntu mu kumuta muri yompi no kumufunga. Pye Clavin Yonkuru yarusha ku bw'ijwi rya Amerika.
Kraven Yonkuru tumushimiye iyi nkuru atugejejeho. Tuve muri Tanzania tujye mu Rwanda. Umucamanza mu rukiko rukuru yasubukuye iburanisha ry'urubanza ubushinjacyaha buregamo bwana Ladislas Ntaganzwa ibyaha bya genocide n'ibyibasiye inyokomuntu mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane. Gusa umucamanza yasanze hakiri izindi nkiko zarahannye uregwa adahari. Yasabye ubushinjacyaha kubanza gukora iperereza ryimbitse bukamenya ibindi bihano byose byashyiriweho Ntaganzwa kugira ngo urubanza rubone gutangira mu mizi. Umucamanza aririnda kuburanisha uregwa ubugira kabiri ku byaha bimwe. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika i Kigali mu Rwanda ni Eric Bagirubusa adufitiye inkuru irambuye.
Iburanisha ry'umunsi ku rubanza ubushinjacyaha bukurikiranyemo bwana Ladislas Ntaganzwa ibyaha bya genocide n'ibyibasiye inyokomuntu n'iryagiye kure y'umurongo umucamanza bwana Antoine Muhima mu rukiko rukuru yari yatanze mu iburanisha riheruka mu mpera z'umwaka ushize 2016. Umucamanza yari yasabye ubushinjacyaha gukora iperereza ryimbitse hakamenyekana niba nta bindi byemezo byafashwe n'izindi nkiko kuri urubanza bwana Ntaganzwa burana bona ubushinjacyaha ibyaha bya genocide n'ibyibasiye inyokomuntu adahari. Umucamanza atanga uwo murongo agamije kutagwa mu makosa yo kuba yakwisanga aburanisha urubanza ku byaha bimwe kandi byaraburanishijwe n'izindi nkiko. Mu iburanisha ryo kuri uyu wa mbere byaje kugaragara ko mu bihe bitandukanye bwana Ladislas Ntaganzwa wategekaga icyahoze ari komine Nyakizu mu majyepfo y'u Rwanda yari yarakatiwe n'inkiko gacaca zo muri ako gace yategekaga mu myaka ya za 90. Izo ni urukiko gacaca rwa Mwoya, urukiko gacaca rwa Muhambara n'urukiko gacaca rwa Cyahinda. Izo nkiko gacaca zo muri ayo masegiteri uko ari atatu nk'uko bigaragara zose zari zarakatiye bwana Ntaganzwa igihano cy'igifungo cya burundu y'umwihariko adahari. Maitre Laurent Bugabo umwunganizi wa bwana Ntaganzwa abwira urukiko ko amategeko agomba gukurikizwa. Izi imanza zose zari zaraciwe mbere ku byaha ubushinjacyaha burega Ntaganzwa zikabanza zikava mu nzira urubanza rukabona gutangira mu mizi. Yavuze ko yunganira adashobora kuburanishwa ku byaha bimwe mu gihe bigaragara ko yabiburanishijwe n'izindi nkiko. Yisunze ingingo z'amategeko. Maitre Bugabo asobanura ko yunganira yagombye basubirisha mu rubanza yaciriwe adahari ariko ko kuba yaraburanishijwe n'inkiko gacaca zarangije manda yazo nabyo bidashoboka. Maitre Bugabo yasobanuye ko amategeko yemera ko umuntu utarakatirwa bagifatwa nk'umwere. Aravuga ko byabinyuranije n'amategeko kuburanisha Ntaganzwa ibihano yakatiwe bitarateshwa gaciro kuko asanga kugeza na magingo yabamufatiye ibihano byo mu nkiko gacaca zo mu cyahoze ari komine Nyakizubu bakimufata nk'umunyabyaha. Yasobanuriye umucamanza ko umuntu waciriwe urubanza ari hanze yagarutse mu Rwanda aburanishwa n'urukiko rubifitiye ububasha habanje gukurwaho ibindi bihano yahanishijwe n'inkiko z'u Rwanda aguma gushimangira ko ari uko byagombye kugenda. Nta byinshi Ntaganzwa wagaragaye mu mpuzankano y'iroza iranga abagororwa yavuze kuri izi ngingo zibanda kuruta ku mategeko. Ubushinjacyaha bwavuze ko bugiye gukora iperereza ryimbitse bukamenya neza niba nta zindi manza zaba zarabayeho zigafatwaho ibyemezo Ntaganzwa adahari. Bisobanuye ko igihe ubushinjacyaha buzaba bugaragaza ko bwarangije kubona inkiko zamuhannye imanza zizaba zimbaje kuboneka bigaragara ko zafatiwemo ibyemezo bihana Ntaganzwa adahari zizateshwa agaciro urubanza rukabona gutangira mu mizi nta zindi mbogamizi. Bwana Ladislas Ntaganzwa w'imyaka 55 yavukiye Gashara mu cyahoze ari komine Nyakizu muri prefeyitura ya Butare ubu ni mu karere ka Nyaruguru mu majyepfo y'u Rwanda. Ibyaha bikomeye kandi bidasaza bya genocide n'ibyibasiye inyokomuntu ubutabera bw'u Rwanda bumukeka ko yabikoreye mu gace yakomokamo ari naho yari abereye umutegetsi burugumestre w'icyahoze ari komine Nyakizu. Aha kandi ni naho yari umukuru w'ishyaka MLN ryari ku butegetsi mu gihe cya genocide. N'ibyaha na magingo yuregwa yabaye yirinze kugira icyo abivugaho. Ntaganzwa watawe muri yombi mu mwaka ushize wa 2015 muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yageze mu Rwanda mu kwezi kwa gatatu k'umwaka ushize wa 2016 azanywe n'urugereko MICT rwasimbuye urukiko mpuzamahanga mpanabyaha yarusha muri Tanzania. Bwana Ladislas Ntaganzwa yari ku rutonde rw'abo Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashyiriye haka yabo ka miliyoni 5 z'amadolari kubayitungira agatoki agaragaza aho baherereye. Amerika yashimye ifatwa rye ndetse no kuba zaburanishwa mu nkiko z'u Rwanda ku byaha akekwaho. Umucamanza bwana Antoine Muhima yimuriye iburanisha ku itariki ya 21 z'uku kwezi kwa gatatu n'umunsi azasuzuma niba ashobora tangira kuburanisha urubanza mu mizi. Akabagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Urakoze Eric kuri iyo nkuru. Tuza mu Burundi habigeme batanu b'abarundi kazi bugaraniwe mu bushikiranganje bw'intwara yo hagati mu gihugu cya Kuwait. Imiryango yabo bigeme n'urundani rw'amashyirahamwe haranira agateka k'abana basaba ubushikiranganje bw'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu gufasha kugira abo bigeme batahuke. Ubwo runani ruvuga ko abo bakobwa batswe impapuro z'inzira n'abakoresha babo. Hagataho kuri uyu w'Imana ari pasiporo zirenga 10 z'abarundikazi zafatiwe muri Tanzania. Igipolisi cya Tanzania cyemeza ko nabo nyene bari mu baja kugurishwa mu bihugu by'Abarabu. Umumenyesha makuru wacu Eroje Wirikaneza niyo nkuru adufitiye.
Nkuko bisigurwa n'imiryango yabo bigeme, babiri bajanywe muri Kuwait bakuwe mu Buganda iyo bari kwiga, batatu nabo bavanwa ku butaka bw'u Burundi. Urunani rw'amashyirahamwe hanyu hagati y'akabana FENADEB ruremeza ayo makuru. Umukuru w'urwo runana menyesha ko abo bigeme bari mu bihe bigoye cyane. Jacques Nshimirimana:
ntibari mu bihe byoroshe na gato kuko bamaze igihe cy'amezi atatu, bavuga abo batatu ba mbere, amezi atatu kuva ku igenekerezo rya 11 z'12 kugera uyu munsi bugaraniwe kuri ubwo bushikiranganje. Igituma tuvuga yuko bugaranywe badafunzwe ni ukubera ko nta cyaha na kimwe babagiriza. Mugabo barugaranywe kuko impapuro zabo zo gufata ko ingendo bimwe twita amapasiporo barazibimye abakoresha babo kandi badafize izo mpapuro ntibashobora kugaruka ngaho mu Burundi kandi bavuye no ngaho kubushikira nganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu cha Kowete abapolisi bacha babafata bakacha bafunga rero abo bigeme batinya kuja gufungwa nabo abapolisi uko babafunze babakorera ibidakogwa bakavuga tereka dufume tuguma ngaho kubushikira nganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu babone ibibazo turimo
uko biri kose utwara FNAD basanga bitogorana kugarukana abo Barundi kazi
aba bana bo muri Kowete twebwe turafise cizere cyane ko bashobora gutaha leta yacu bishizemo inguvu umushikiranganje ubushikiranganje bujejwe imigendarane y'u Burundi n'andi makungu bishizemo inguvu abaserukira u Burundi mu bihugu by'abarabu abo bana twamaze kubabwira aho batumbereye ni ku bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu cha Kowete u Burundi burungitse umuntu agenda karabaho abo bana babigeme bari bakabashira n'andi ma passeport amazina yabo turayafise yabavyi babo turayafise amafishe muri PAF baronka ama passeport arahari abo bana tubaronkiriza indi passeport hama bakaronka impapuro bashobora gukoresha mu kugira bashobora kugaruka ngaha mu Burundi birashoboka
umwunganizi w'umushikiranganje w'imigendane y'u Burundi n'andi makungu araho muri z'imiryango yabo bigeme tuvuganye kuri telefone ambassadeur Bernard Nahiraja yibukije ko mu nshingano bwa bushikiranganje bufise harimo gutunganiza abarundi babwituye bose aho baba bari ku isi naho byoshika igihugu kikaba kidafise ubuserukizi nkuko biri muri Kuwait naho hari ico cizere nshimi imana abona ko bakora urudandazwa rw'abigeme mu bihugu vya Afrika na cyane cyane mu karere ka Yase bubu ya mayeri mashasha
iyo turiko tuvuga urudandazwa rw'abantu bikogwa n'abantu b'abanyabwenge bikogwa n'abantu bafise uburyo bwinshi bikogwa n'abantu bafise ingufu bafise ibigwanisho bakoresha ibiroberi bakoresha iterabwoba nta gihugu na kimwe muri ibi bihugu mubona tumaze iminsi dusemera tuvuga batarimwe bubu ubu unamashira hamwe azwi akomeye nk'ubuno banka karorero nk'abana b'abarundi kazi kuvaho leta y'u Burundi yerekaneye yuko ihagurutse ikabuza ayo mashiramu yuko akora ngaha mu gihugu cy'u Burundi ubu ico bakora niki baca barindira abana b'abarundi bagiye kwiga nko mu bihugu vya Uganda na Kenya bakaca babategera bari kwishura umuvyeyi ari ngaha mu Burundi n'abavyeyi benshi cyane barunga ikabana batarigera bahonyorayo batanahaze batazi n'ishura abo bana biga umwana ashitse yakaca korokera mu mugwa bamwe bita barabatere bajeje kubarokrita bakaca baterura umuvyeyi akaba ari ngaha mu Burundi aguma zinga umwana ari kwishure umwana yibereye muri Kuwaiti ari muri Liban ari muri Arabie Saoudite cyangwa muri Oman hariho nk'ishira muri komeye cyane ryo muri Kenya ritwagwa n'umuntu w'umukenyezi niwe yatwaye n'aba barundi kazi
umukuru wa FNAD basaba abavyeyi barunga ikabana kwiga mu bihugu by'umuryango wa Yase kuhaga bira leta nayo ihamagarira gufata ingingo zotuma abana b'abarundi bacungerwa bihagije muri ivyo bihugu
abavyeyi ikintu tubasaba cyane cyane abavyeyi barungika abana babigeme ku mashuri niba bakurikirane nibaganire nabo nibavugane nabo bumve uko ivyigwa biriko biragenda bumve aho bageze nico gituma abavyeyi twipfuza yuko bacugwevu nibakanurega abo bana nabigihugu mugabo mbere ko baba bigihugu nabo abavyeyi babavyaye hanyuma ikindi naca abajejwe indero mu Burundi nibavugane n'abajeje indero muri ivyo bihugu abarundi bahurumbira abarundi benshi barahurumbira igihugu cy'u Buganda barahurumbira igihugu cya Kenya igihugu cy'u Rwanda nibavugane abajeje indero muri ivyo bihugu baturabire neza abana bacu niko gufashanya hagati y'ibihugu ibi vya East African Community byose tuvuga bitaza bidufasha gukurikirana ineza y'abana bacu ntacu bizoba bimariye ibihugu byacu nibabiyage babivugane habeho meme na maraporo berekana mu mwaka uyu nuno haje abarundi bangana gute kwiga mu Buganda
iruhande yabo bigeme batanu ubuganiwe muri Kuwait hari izindi mpapuro z'inzira z'abarundi kazi 12 passport zafatanywe umutanzaniya kazi kuri uyu w'Imana uwo mutanzaniya kazi yari yabarondereye impusha zo kuja mu gihugu cha Arabia Saudite yemeza ko boswa 12 bari muri Kenya igipolisi cy'u Burundi kivuga ko kiriko gikora ibishoboka byose kugira ngo abo bigeme ntibatwarwe umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye yemeza kandi ko mu kiringo cy'umwaka abigeme n'abakenyezi bari hagati y'ijana 50 n'amajana 200 ariyo bagarujwe n'igipolisi bajanywe mu bihugu by'Abarabu ibihugu abarundi kazi bakunze kugurishwamo ni Arabia Saudite, Kuwait, Liban hamwe na Oman. Turetse bake bagira amahirwe gukora bagahembwa. Abenshi muri bo bisanga bashowe gukoreshwa ubuhumbu. Eloge Wulikaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Twari kumwe ibiganiro twabateguriye kuri iyi saha na habihumurije tukaba tuboneye akanya ko gushimira abadufashe ku buhanga bw'ibyuma engineer Greg Burns hafatanije na Fatuma Karara Animasi tukwifurije rero kugaruka neza Fatuma Karara aho wari muri konje hanyuma rero namwe mwese abaduteze amatwi tubifurije kugira ibihe byiza kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi
na Fidel Niyongabo mugirerere bo ibihe byiza mubandanye no kudukwirikirana mu biganiro byacu kuri Radio Ijwi rya Amerika.